Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Desire Hatungimana.
Turi ku kenekerezo rya 21 Ruhuma mwaka 2018 no mwanya wa makuru mu Kirundi kuri Radio Inzamba mushikizwa na Jewe Desire Hatungimana kuri micro nayo muhinga bw'ivyuma hari Theodomine Manirambona. Dukundire rero ano makuru tuhere ku nyigo nkunkuru zikurikira. Ejo hubukera I Kampala muri Uganda haritezwe inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko aho bazorabira hamwe ibibazo bijanye n'iterambere badasize inyuma ibibazo bivugwa mu Burundi nkuko byama Petero Nkurunziza akaba yatumye Gaston Sindimwo muri iyo nama mu gihe igisata cawo nikijeje gukurikirana ibibazo by'abantu bari mu ngorane Ocha kimenyesha ko intara zitatu zo Burundi zikwiye gufashwa byihuta kugira kigoye ntisinzikaze abarundi bahaba Filipo Nzobonari bavugira leta y'u Burundi amenyesha ko icyo gisata cyawo ni cashikuje kuko umwimbo wifashe neza muri zo ntara gusumba mbere uko byari biri mu mwaka uheze. Faustin Ndikumana wewe warongoye Parfum amenyesha ko abategetsi b'u Burundi batari bakwiye kuguma bavuga ko ibintu byose ari byiza kandi atanu umugambi w'iterambere uboneka leta y'u Burundi ifise. Buramatari w'intara ya Rurigi arabandanya gutoteza abamenyesha makuru inyuma y'irengutswa ryo muri radio Isanganiro uno munsi yarengukije uwo muri ABP bose akaba abatera ubwoba ngo batinde badohoke ku karanga mutema k'umwuga bavuga ivyo yipfuza gusa. Nayo ibikorwa by'inama nshingamateka na nkenguza amateka z'u Burundi kuvyandikwa ry'abazitabira amatora yo guhindura ibwirizwa nshingiro ritanguye bisa n'ivyahagaze kuko abo muri Stand DFDD bakwiye igihugu cyose bigisha gutora ego abasigaye bakaba badashobora gukorana bonyene ibiriko birononekara rero bikaba ari byinshi muri ivyo bisata bya leta. Nongeye kuba ikaze mukanyi sase idoni byano makuru
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ana makuru tuyahere muyajanye n'umutekano umugabo n'umutambukanyi wiwe baraye bagandaguwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rishiru wa gatatu batewe grenade mu cumba bajyamamwo ku musozi Buhenga komine n'intara ya Bubanza abati yo grenade bakaba batashoboye kumenyekana. Ubwicanyi buturutse ku itego rya magrenade mu mihingo itandukanye y'igihugu cy'u Burundi buguma bwiyongera kuko iyo grenade yaraye itewe igizi ya kabiri mu minsi ibiri ikaba yatewe inyuma y'indi yahitanye umukenyezi itewe mu rugiwe kuri uyu wa mbere mu ntara ya Makamba. Ana makuru tuyabandanize mu ntara ya Karusi aha bamwe mu muryango wa Claude Niyongere basaba ko yorekugwa uwo muganga wo ku bitaro by'impuza ntara ya Karusi yafashwejo kuwa kabiri ni pereza uwo mugabo umuryango wiwe na bamwe mu babo bakorana n'uwo muvyeyi w'abana babiri bakavuga ko ariko arazira ubusa. Reka ino nkuru tuyibaze Francine Kanyange.
Muganga akurikiranwa kuvyo yatanze ku rubuga ngurukana bumenyi WhatsApp. Claude Niyongere akora ku bitaro vy'i Karusi haraheze hafi imyaka itatu akaba afungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi Karusi nkuko inkuru ziva mu gipolisi Karusi zivyemeza zikemezwa mbere n'uyu wo mu muryango wiwe.
Bagize ko yarase ifoto iriko ingofero yanditse ko ngo yakeba vuga ko babibonye kuri WhatsApp yiwe ngo muri kurusha y'abaganga bakorana nta mukuru dufite bamukuye ku kazi.
Kuva afatwa abo mu muryango wiwe ntibasubiye kuvugana na Claude Niyongere bagatinya rero ko ashobora kugirirwa nabi.
Bisaba ko yorekugwa kuko atari mu bantu bateguye igifoto zirimo zirakendera kandi karareba ikimwanya ifoto nabona ko ntazo babisiguye bisaba ufite ubwoba bwinshi kuko ebwo umushinzwe tuwamurondera ntiyamuronka uwo mushungerera umutekano wiwe wuriyeho ntiwabusizikaze.
Komiseri ajeje ugipolisi Karusi akaba yavuze ko ivyo muganga yahagaritswe ari bihuha ariko acaturungika kubariza kujejwe iperereza muri iyo ntara we nawe tukaba tutamuronse.
Arakoze Francine Kanyange reka tuvi Karusi dukubitire mu ntara ya Ruyigi aho itotezwa ry'abamenyesha makuru ribandanya mu gitondo cyo kuri uno munsi wa gatatu. Umumenyesha makuru wo muri ABP mu ntara ya Ruyigi Eric Manirambona yaronse umutanga umusaba kurenguka kwa buramatari w'intara ya Ruyigi Hassan Abdallah wo akaba ari umumenyesha makuru agira kabira ronse umutahe muri iyo ntara muri kuno kwezi. Idonido na Belancine Ninahazwe.
yica tumye umenyesha makuru Eric Manirambona arengutswa ngo ni nkuru yakoze ijanye n'iyandikwa ry'abana bakivuka aho abavyeyi bateba kwandikisha abana babo batanga ihadabu ry'umurengera abo bavyeyi bakaba basaba yuko boborohereza bakabaha ibiringo bikwiye kugira bishure umwenda mumenya yuko uyabaye umenyesha makuru agira kabiri arengutswa na buramatari w'iyo ntara aho igenekerezo rya ndwi ruhuma uno mwaka umenyesha makuru wa radio isanganiro mu ntara ya Ruyigi Jean Claude Shimirimana yarose umutahe yagirizwa kuba yakoze inkuru kubijanye n'intererano abigisha n'abayobozi b'amashuri batanga ziyongera kuyo basanzwe bakatwa ku mishahara buramatari Hassan Abdara akaba yamwagiriza kuba yakoze inkuru ihengamye
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
amakuru kuri radio inzamba arabandanya tutandukira amakuru ajanye na politike abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko bakoraniye i Kampala muri Uganda guhera kuri uyu wa gatatu mu nama igira ya 19 Burundi bukaba bwaserikiwe n'icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo akaba agiye kubasigurira aho umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro ugeze aho ni mu gihe ubutegetsi bw'ibujumbura bwadadaje bukanka kumviriza abakuru b'ibihugu ba kano karere bari basavye inkuru nziza kudakora ku ibwirizwa shingiro imbere yuko butera igikumu ku masezerano n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe ibindi bibazo bizokwigwa n'amasezerano y'ubudandaje hagati y'ishira hamwe y'ubumwe bwa Buraya n'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko aya masezerano yitwa APE akaba atumvikana ko n'ibihugu vya kano karere ni kibazo cerekeye n'amatora y'urongoye inama nshingamateka igira kane ya yase Burundi bwiyamirije kirashobora kuzokwigwamwo muri ino nama y'abakuru b'ibihugu izotangira kwigenekerezo rya 23 ruhuhuma amakuru yacu arabandanya tubabwira yuko abashinga amateka bo mugwi amizero y'abarundi nabo muri Iprona ishami rya Konsiliya bamaze igihe badafise ico bakora kuva hatanguye ico igikorwa cyo kwandika bazotora ibikorwa byose byari bitekanijwe na kimwe kiriko kirakogwa kubera abakomoka muri CNDD-FDD barungitswe gukorera hagati mu gihugu kugira bahimirize abantu bongere bashyigikire ibikorwa by'iterabwoba bikorwa n'imigwi y'imbonerakure kugira abantu baje kwiyandikisha ku nguvu Reverie Bazikamwe niwe yaduteguriye ino nkuru
nikoreshwa rikomeye ry'ugwego rukuru rw'igihugu rwategerezwa kukingira inyungu z'abanyagihugu ibikorwa byari bitegekanijwe bikaba atana kimwe gikorwa ku itegeko ry'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uyo mugambwe ukabushaka ko abo bashinga amateka bose ba CNDD-FDD bakwiragira mu gihugu hose hagati kugira bafashe abajejwe intwaro hamwe na ya migwi y'imbonerakure kugira abantu bose biyandikishe ababishaka n'abatarishaka hama kandi yahanini bababwire ko bategerezwa gutora ego kuhinduka gibwirizwa shingiro nkuko bamwe mu bashinga amateka babyemeza
abashinga amateka mu CNDD-FDD barajutse igihugu hagati kugira bahabye bumvisha neza abanyagihugu kutotora ego hindurwa ry'ibwirizwa shingiro rishasha urugendo rutari kwitezwe cane ko hari ibikorwa rwateguwe bisunzwe ibiharuro biriko biraboneka na cane cane mu ntara ya Bujumbura Rirare aho bizwi neza ko CNDD-FDD ata banywanyi ifise ivyo biharuro bikaba vyabaye birebire cane ikiboneka ni uko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uri n'ubwoba urafise ubwoba ko uya izohava iba ariyo tsinda kuko abarundi barabona yuko ata nyungu muri constitution nshasha batoba bakuramo ataragatinyitso
abashinga amateka bo mu mizero y'abarundi n'abaporona bava muri Iprona ya Konsiliya n'ibigira bakaba bavyakiriye nabi cyane mu gihe ubu bicaye atakazi bafise kubera abo bagenzi babo batahari kandi hari ibikorwa byari bitegekanijwe ibyo bakabona ko ejo bizobatera akazi kenshi bamwe mu bashinga amateka ba CNDD-FDD bakavuga ko bari hagati mu gihugu kugira basigurira abanywanyi babo ibijanye n'amatora y'ihinduka ry'ibwirizwa shingiro naho ari umugambi udahurizwa ko baba batavuga rumwe na leta eka nyene no mu mugambwe uri ku butegetsi wa Petero Nkurunziza
arakoze reverie bazi kamwe inyuma yaho ibiro by'igisata Ocha cishiramwe mpuza makungu nikijejwe gukurikirana ibazo by'abari mu ngorane gishikirije kuri uyu wa mbere icegeranyo kivuga uko kigiye gufasha abarundi bari mu ngorane be n'abatishoboye. Leta y'u Burundi yamenyesheje ko ibiharuro Ocha yashikirije vy'abarundi bugarijwe n'inzara n'ubukene ari byo gushikuza. Umuvugizi wa leta Philippe Nzobonariba akaba yashikirije itangazo aho yagiriza uwuserukira Ocha ko yabeshe igihe yamenyesha ko uwo mugambi wo gufasha abarundi muri uwo mwaka w'2018 bawumvikanyemwo na leta y'u Burundi. Tumwumvirize.
Leta y'u Burundi yanegura ukugira icyo cegeranyo hamwe n'urusasuma rw'abarundi ruvugwa yuko bakeneye gufashwa eka ndetse n'ibitigiri gishikirizwa byose byakozwe ubushikiranganje nyamukuru mu bufisi cyo bujejwe mu bijyanye n'ubugarukira ku bari mu ngorane n'abatishoboye butagishijwe inama. Aha tuvuga ubushikiranganje bujejwe intwari hagati mu gihugu, ubushikiranganje bujejwe uburimyi, ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu hamwe n'ubujejwe agateka ka muntu ari nabwo bushinzwe abatishoboye. Ubwo bwose akaba atana bumwe bwakoranye na bende gushikiriza icyo cegeranyo. Tukwibutsa yuko leta y'u Burundi yashyizeho uburyo bwinshi mu migambi ituma bene gihugu babaho neza cyane cyane bo mu gihugu hagati, ikaba ari itangazwa n'ibiharuro by'umurengera byashikirijwe n'icyo gisata cya Ocha kandi bukaba atari ubwa mbere gishikiriza ibiharuro atawuzi yo cyabikuye. Ikinatangaza leta nuko muri uwo mwaka w'2018 ibintu byifashe neza cyane kuruta mu mwaka w'2017 kubera utwigoro leta yashyize mu bisata by'uburimyi, mu magara y'abantu, be rero no mu gisata cyo kwakira impunzi zatahutse ari na nyinshi cyane, aho bigaragara ko ibintu byateye bike imbere kukaba nkako. Inkurikizi y'utwigoro leta yagize birabonekera mu mwimbo wo mu mirima wabaye mwiza cyane bivuye muri wa mugambi wo kuronsa kumwavu w'ikizungu abarimyi, umugambi wo kuvuza abana n'abakenyezi bibungenze ku buntu, tutibagiye rero n'umugambi gukabura bene gihugu gushyira imbere umutima wo gufashanya mu kugarukira bene wabo iyo bahuye n'ibyaduka cyangwa ikirere cyabahindutse. Muri iki gihe rero leta y'u Burundi irindiriye ikongera kandi igasaba abipfuza kuyifasha yuko boshyira utwigoro cyane cyane mko duterera mu migambi y'iterambere aho kuzana imfashanyo nkuko nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu yabishyigikiye mu ijambo ryiwe ryo kwipfuriza abarundi umwaka mwiza mushasha w'2018. Leta y'u Burundi rero ikaba yayamiriye kure ibiri muri icyo cegeranyo caraye gishyikirijwe uko cakabaye kuko cakozwe n'uruhande rumwe atawe rugishije inama igasaba abahagarariye icyo gisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu onikijejwe gukurikirana ibibazo by'abari mu ngorane Ocha gukorana nyabuna n'ubushikiranganje butandukanye twavuze mu gace ka kabiri ari nabwo burabwa n'ibyo bibazo by'ukugarukira ku batishoboye kugira ngo bazogire icyo baterereye hanyuma bategurire hamwe icyegeranyo cemewe bumvikanye ko bazohora bakorera ko bose ku neza y'inyungu za leta ihurira ko n'icyo gisata cyawo n'icyitwa Ocha. Murakoze.
Uwo akabari Philippe Nzobonariba asanzwe avugira leta y'u Burundi. Burundi ntimuzoshobora kugwanya inzara mu gihe butagira umugambi nyendegwa ko mu kugwiza umwimbu mu bisata byose cyane cyane mu gisata cy'uburimyi. Abategetsi boreka rero kwirirwa barasemerera ku butunzi bw'igihugu bwifashe neza. Ibyo bishikizwa na Faustin Ndikumana arongo ishyirahamwe Parsem inyuma yaho ishami rya ONI rijejwe kugarukira kubugarijwe n'inzara n'ibindi biza Ocha rishikirije kuri uno wa mbere ku miliyoni 3,600,000 z'abarundi bakeneye kugarukirwa go vyihuta ku bice 18% by'abakeneye gufashwa biyongereye hagati y'ibihumbi 2016 n'ibihumbi 2017. Faustin Ndikumana.
Kuna ba mujoni hiriza ikiga na niki fagira kusire mwereo ili kulita kumura tuti kushiku uwaranda tuza kumina yuko ata programi ya zizide zibata mwurundi ili kilakuri kibuwa diwe evaliwe ubukuti ndiko na banja isura mutuma izi utuzi sura kiyo ngiri ikindi na vizi kore kwa nao wango bere ngiri kiyo ngiri ziri tuachani mpana tabije programi hali mwurundi kundi vugu chilikishira mungini migambi ni utangari mzendo somusio ni mayo kuwa o uwao bako niyo lafewe kuhe na bako ni mareta vaka wa kilikishiru jikome ite hakotwe izolelo ya hiliko ya hitu mdugu ni hadara ana ee no sike vini kia kiri ngiri wanawaru hama faranga n'igihugu parizambi cyangwa ikeneye muri rya programme nasanze bituma agikor ukaraba n'irindi hafi amagana atanu amagana atatu zakenerwa ku mwaka usanga leta y'u Burundi ishyiramo nk'imiliyaridi 23 muri ibyo bitatu none ni ubwo buryo bwumva ngo butabonetse wumva amahinduka yoboneka gute ikindi rero ni ibinyine bije nako bagasekiteri pize ariko urutu wabo bari mu ngorane niba ashobora gusahiriza mu kongereza ruveni mu banyagihugu cyangwa mu gutanga iyo leta yakwanye cyane agize gute sekiteri pize nawe ni mu ngorane ubu murabizi abantu baradaza ibintu ntibagurirwa ntibagurirwa ugasura abarenga muri miliyari irari hajya mu banyagihugu haruguru ikomine ibyo ntibayeho ngira abanyagihugu bataka abasiri ibyo by'umwanda ruveni kihari ibyikaba byaratuye inyuma ubwo buri gihe usubiye inyuma nta yindi ruveni umunyagihugu ashobora kurangura ibyo adaraza ku isoko atabishije kubishikana nayo cyangwa gifite ikindi kimparo veni yo kugura ibindi bintu aho wasanga rero ya porogaramu de visiti ni nk'iyo gutuma haba nk'amaporoje de developuma cyane icyo bita leta zituma bigize zirimo izinini ugasanga ntibiri ko ziraba ziriya z'amafaranga ajya mu gihugu atari karo umunyagihugu ashobora gukura ruveni ubu ugasanga n'ibintu nawe ari ku masoko ugasanga ntabwo bari kubarangura bintu wacu turimo uno munsi ibyo rero bigatari ko yitungana akenye bita konfuri politiki igihugu kimwe ya konfuri politiki biba bifite imaje itari nziza ishusho itari nziza ituma n'ababungatunga bo hanze batazana imitari ikwiriye ngo baze gukingiramo ari ubwo buryo leta itaronka nko muri icyo kiganiro bagusaba gusanga ubundi gusa ni uko umwe w'umwaka ugasanga ntabwo itaha ibyo byinshi ibindi bihugu bikoze mu mitari ikomakomeye rero leta rero yabuze idakwijije abo badakwijije bashobora gusa bihindura urumva rero amasagita za miliyoni eshatu ngo ubanze gutuma ubukene busi kubuza kandi n'inzira yo kumvamo itari kutaboneka mu gihe ibintu byifashe umunsi
ni kuri uwo mwihwezo rero ku bijyanye n'ubukene buvugwa mu Burundi byari ko byashyikirizwa na Faustin Ndikumana duce dusozerera ko ano makuru nabashimiye mwebwe mwese mwafasha akanya kudutega amatwi Desire Hatunyimana mwari kumwe ndabashimiye cyane ubundi ntureka gushimira ni Theodomire Manirambona ari mu buhinga bw'ivyuma twese hamwe tukaba tubifurije kugira ijoro ryiza Imana ibane nawe.